Tukiri kumakuru yerekeranye n'u Rwanda abantu hafi 300 baburiwe irengero hagati y'umwaka wa 2019 n'umwaka wa 2020 ibyo ni byavugiye mu bikorwa by'isuzuma ry'ukuntu uburenganzira bw'ikiremwa muntu byifashe mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye amashyirahamwe yaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yitabiriye ibyo bikorwa asanga kandi hari ibindi byinshi bikeneye gukorwa kugira ngo hatezwe imbere uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda ubutegetsi mu Rwanda buvuga ko uburenganzira bwinshi buvugwa busanzwe buteganijwe n'itegeko nshinga ry'igihugu ni inkuru mugezweho na Prime ndi ku magenge i Nairobi
Minisitiri w'u Rwanda ajejwe ubutungane Johnston Businge aremera yuko ku bantu barenga 1,300 bavuga yuko babuzwe irengero abashika hafi 300 n'ubu bataraboneka Minisitiri Businge yamara havuga yuko kuburwa irengero biterwa no kwimuka kutandikwa kujaboka imipaka bidaciye mu mategeko guhunga imyenda ibibazo mu miryango ngo hari n'abaja mu migwi itwaje bigwanisha mu bihugu bibanye uwo mutegetsi arakana kandi ko mu Rwanda atahantu hatazwi hafungirwa abantu hariho avuga yuko ababivuga baba bafise impamvu za politiki ivyo abafatanya politiki na Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta byo bagora kwemera kuko mu mwaka uheze babuze irengero rya 3 muri bo umwe akaja gutorwa yapfuye muri byo bikorwa byo gusuzuma uko agateka kazi na muntu kifashe mu gihego kimwe kimwe cyose kigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu migwi n'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu basanga mu Rwanda hakiri n'ibindi bikorwa bikabije bigahungabanya uretse ababurwa irengero mu bibangamiwe mu Rwanda havugwa uburenganzira bw'uko abantu bahura ari benshi kwigaragambya mu mahoro gushinga imigambi ya politike n'ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru Minisitiri w'u Rwanda ashinzwe ubutungane Johnston Businge yabwiye abari muri ibyo bikorwa kubwo uburenganzira buvugwa bwose butegekanijwe n'ibwirizwa nshingiro ry'u Rwanda imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ibyo ntibihakana ariko ivuga yuko ikibazo ari uko bimwe bitegerezwa kubanza gusabirwa uruhusha kandi atari ko byategerezwa kugenda muri iyo nama yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa none abayitavye batarinze guhurira hamwe uko bisanzwe uhagarariye ubwongereza yavuze yuko hari intambwe iboneka u Rwanda rwateye mu butunzi no kungana k'umugore n'umugabo gusa avuga yuko u Rwanda nk'igihugu kiri mu muryango wa Commonwealth kandi kizona burongora mu mwaka uza gisabwa kubahiriza ibirango mu muryango birimo demokarasi n'ubutegetsi bwubahiriza amategeko u Rwanda rusabwa kandi kwemera iperereza ryigenga riciye mu muco kubwicanyi ahapfungiwe abantu yicarubozo no kunyuruza abantu hamwe no kuzana ababiregwa imbere y'ubucamanza rusaba kandi kureka amenyesha makuru ngo bakore atabwoba bwo kuzira akazi kabo